inama nkenguza amatekira gahoraho iserukira barundi dakumira umuhutu umututsi n'umutwa baraserukiwe n'umukenyezi ntiyasigaye inyuma ewe Burundi turaguhaya
amahoro musani wabo we
amahoro gateka
nubwo ugororaga aho guhegiza inama nkenguza amateka aha twebwe bene igihugu bizotworohera gushikiriza ibyipfuzo byacu abakenguza amateka
kubera iki gagateka mugenzi
mama we abantu bahora ari 39 ubu bakaba ari 13 aho nukuri tuzobashikira byoroshe
yo nta makuru ufise
ndayabariwe nyagira none
Ani waruzi ku inama nkenguza amateka yamaze gushira habunganirize babakenguza amateka mu ntara zose z'igihugu
Aha sha urakoze kunyibutsa nari nabiherutse bivuga kunsamirizi sinari nzi ku imvugo yabaye ingiro
byarakozwe pe
Mu ntumbero yo kwegera no kumviriza bene gihugu harashitweho abazokunganira abakenguza amateka mu mirimo yabo mu ntara zose uko ari 5 kugira bababere ijisho n'ugutwi bazoze barakira imyitwarariko yabo n'ibibazo bibahanze hanyuma babishikiriza abo batowe nabo babishikana imbere ku babijejwe kugira bitorerwe inyishu
abo bunganirizi bafise ibiro ku migwa mikuru y'intara zose uko ari 5 bakira ababitura iminsi yose mu masaha y'akazi
ufise icubaza mu ntara ya Buhumuza Hamagara kuri 61 63 3 7
Mu ntara ya Bujumbura akura kuri 69 37 88
Mu ntara ya Butanyerera hamagara kuri 79 86 86 74
Mu ntara ya Burunga akura kuri 68 52 8 26
Nayo mu ntara ya Gitega hamagara kuri 38 31 89
Canke mwakuru ubunyamabanga bukuru bw'inama nkenguza amateka kuri 22 40 50 23
Abakenguza amateka ni ijisho ry'abenegihugu muze tubiture tubayagire babone kudushikanyiriza ibyumviro byacu kubo vyega no gutorera inyishu bimwe mu bituzazanira